Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo mu Buyapani zararangiye icese ku munsi w'Imana urangiye inyuma y'indwi zibiri zari zimaze ziba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zatahiye imidari myinshi kurusha ibindi bihugu muri rusange. Icyo gihugu caronse muri rusange imidari 113, irimo imidari y'inzahabu 39. Ubushinwa bwaje mu kibanza cya kabiri n'imidari 88, irimo imidari 38 y'inzahabu, mu gihe Ubuyapani bwarangije mu kibanza cya gatatu n'imidari 58 muri rusange, irimo imidari 27 y'inzahabu. Akarere ka Afurika katahukanye imidari 37 muri rusange. Kenya niyo yaje mu kibanza cya mbere n'imidari 10 muri rusange, irimo imidari 4 y'inzahabu. Yakurikiwe na Misiri n'imidari 6 muri rusange, irimo umudari umwe w'inzahabu. Ethiopia yaje mu kibanza cya gatatu n'imidari 4 muri rusange, irimo umudari umwe w'inzahabu. Afrika yarasubiye inyuma mu midari umuntu abigereranyije n'inkino mpuzamakungu Olympique za Rio de Janeiro zo mwaka w'2016, aho yari yaronse imidari 45 muri rusange. Nikiye catumye ivyo bibiba? Nikiye cokogwa kugira ko karere kavyifatemwo neza kurushiriza mu nkino mpuzamakungu Olympique zizokwirikira zo mu mwaka w'2024 z'i Paris mu Bufaransa? Ivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Tarsis Harerimana, umuhinga mpanuzi wa jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku vyerekeye Olympique gifise icicaro i Yaounde muri Cameroon ari muri Canada, na Steve Derrick Ndizeye umenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu c'Ubusweda. Batumire mbanje kubaramutsa. Muri rusange, imbere ko tuza ku turere dutandukanye n'igihugu ku gihugu, muri rusange inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo zagenze gute ku bwanyu? Mpere kuri wowe Tarsis.
Nibaza ko zagenze neza kuko turaze ibiharuro. Kuvuga mbere ko habaye akarusho kurusha Rio, turabye imidari y'inzahabu kuko imidari y'inzahabu i Tokyo ni 11, i Rio yari 10, naho imidari yose ya Rio yari 45 kuri 37. Ikindi twavuga gihambaye cyane ni uko ibihugu byatwaye iyo midari Rio byariyongereye tugereranyije n'ibya Tokyo ibihugu ni 13, ibiyo byari 10. Ariko rero nk'uko abivuze bishyigikiye kuri iryo jambo ry'iwawe, ni ukuvuga ko tugereranyije muri rusange ibihugu bya Afurika byarasubiye inyuma, kuko nka Kenya cyari igihugu cyari gifise umwanya wa 15, ubu kiri umwanya wa 19. Afurika y'Epfo yari ifise icicaro cya 30, ubu ni igihugu kiri 32. Urumva ko ku by'ukuri ibyo biharuro biratwereka ko hari cyabuze gatoyi. Mbere no kubigeme turabona ko 47 kwijana bari batwaye imidari Rio, ariko ubu ni 41. Ibyo ni ibiharuro mfise ibyo njejwe kugira. Kuvuga rero ko ndanezerewe ku imidari y'inzahabu by'ukuri yarongerejwe, ariko ubu biraboneka yuko Afurika yasubiye inyuma.
Nawe Steve Derrick, muri rusange ubona zagenze gute inkino mpuzamakungu za Tokyo?
Inkino za Jeux Olympiques za Tokyo ku bwanjye nibaza yuko nk'uko mugenzi wanjye abivuze zagenze neza cyane, naho zabaye mu bihe bitoroshye bya COVID-19, ariko rero uravye ku kibuga ibintu byagenze neza naho hariho abakinyi cyangwa imigwi imwe imwe yagiye irasiba irakugwa mu mahiganwa kubera ikiza cya COVID-19 nyene hanyuma kubijyanye n'umusaruro ndibaza yuko n'umusaruro uravye wagenze neza benshi mu bari bitezwe yuko bashobora gutwara imidari barayitwaye hanyuma ku mugabane wa Afrika nibyo amarezita umusaruro imidari yaragabanutse cyane aho rero niho hacaba ikibazo kuko ubirabye kwerekiza cya COVID-19 ibihugu byinshi byagiye mu makarantene byari mu bintu byo muri guma mu rugo abantu badashobora gukina badashobora kwimenyereza ariko Afrika henshi ubuzima bwarabandanije aho ndibaza yuko haca harabwa ikibazo kijyanye no guhinga ko ari cyo gishobora kuba cyatumye Afrika itabyitwaramo neza nk'uko yari maze kubyerekana yuko ishobora kuziragenda iduga mu midari ku mwaka ku mwaka muri usange nanje ndibaza yuko inkino za Jeux Olympiques zagenze neza
ego turako turavuga kubera zabaye mu gihe cyoroshye mu gihe cya COVID-19 aho igitigiri kinini cy'abantu mu Buyapani batanashaka nuko ziba naho abaziteguye bafashe ingingo ko zobandanye kuba atabarorerezi bariho na bamwe mu banonotsi abaseruka ibihugu byabo batashobora no kuronka imiryango yabo kubaherekeza n'abagenzi kugira ngo babafate mu mugongo hari cyo byo byarahinduye kuvyerekeye performance kuvyerekeye kuvyifatamo ku banonotsi bamwe bamwe cyanke ntaco byahinduye tafsis
Jenny Radzako kwamenyereye ayo mahiganwa kubona bata utabona abantu bagushigikiye biragoye ariko ubwo n'ubuhinga ndabona ko abakoca babigerageze naho nyine hari ibindi bintu bigorana cyane cyane muri izi nkino ze nibyo ubusigaye nigisha Montreal cyane cyane kumenya ingene amakuru aca ku matelefone ngendanwa adashobora gukoroga abakinnyi rero ibyo n'ibintu bikomeye cyane byashyizwe ko kuva riyo ni ikibazo gikomeye cyane 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 gisanga gishyikira abanyafurika cyane guhanahana amakuru ibintu bica kuri Facebook ugasanga abakoci n'abakinnyi birabasamaza tugaca dushyiraho rero n'iki kiza cya corona ibi rero byarabaye ibintu bikomeye cyane ariko nababwira yuko ubwo rero n'ubuhinga wundi bwo kumenyereza abakinnyi kandi na Comité International Olympique na Federation Internationale ajyanye n'ibya Olympique arabishyigikiye kuvuga rero hari ubundi buhinga bwo gutegura abakinnyi bijyanye n'iki kiza n'iki caduka bikajyana n'ubu buhinga bwa none usanga amakuru ashikira umuntu ariko arakina umukoci ariko aragira gute nkavuga nk'igihugu cya Maroc uwatsinze metero 3000 n'abandi n'abanyamerika batari bake ni ukuvuga mu iryo nteguro baciye akupa ayo matelefoni ibyo rero n'ibindi bintu ubundi buhinga bwaje bwo gutegura abakinnyi
nawe Steve Derrick ubibona gute ku byerekeye izo nkino zabaye mu bihe bicyoroshe hari ingaruka byagize ku banonotsi
ndibaza yuko birumvikana yuko iyo wiruka uhiganwa wumva karuru iruhande yawe urumva yuko hariho izindi nguvu ziyongera mu mubiri bigatuma nawe urushirizaho guhiganwa ndibaza yuko hari cyagabanutse cyane ku banonotsi ariko rero umuntu asubiye inyuma akaraba uburyo benshi biteguriyemo umuntu akaraba ingene benshi bari bamaze imyaka itari mike bahiganwa mu mahiganwa akomakomeye ndibaza yuko byumvikana yuko hari cyagabanutse ariko umuntu abiravye rero nuko yuko hatabugire yuko habaza rokoro harabaye rekoro mondiale harabaye rokoro zishika 12 olympique rokoro continentale zigera ku 28 n'abarenga 150 bashoboye kugira rokoro z'ibihugu bari basanzwe bamuha ivyo rero ndibaza yuko iyo haba harabarorezi bajya kushigikira no kurorera izo nkino turizera yuko benshi ari kuboneka amarokoro menshi cyane ndibaza yuko icyatumye agabanuka n'ayaboneka ndibaza yuko ari ukura kw'abarorezi ku bibuga hanyuma kandi ntitwibagire yuko mu nkino nk'izi za Jeux Olympique hari abatlete bagenda bajyanye n'abari hafi y'imiryango yabo ugasanga birabafasha birabaremesha birabatuma batagira ihungabana nk'iryo twabonye byabaye ku munyamerika kazi Simone byabaye kuri Osaka ndibaza yuko iyo haba abarorezi iyo haba abantu bari hafi y'abo bantu nko mu miryango ndibaza yuko byari kugenda neza gusumba ariko nibaza yuko navyo nyene kubura kwa barorezi ntacho vyishye kinini cyane kuri izo zino za Jeux Olympiques.
Ikindi uvuga kuno kongera ko gafite dewe niyo kuva mu gihe kimwe magancana mu gucenda kuva inkino za Atlanta n'ibukasiye iyo mikino. Naravuganye rero n'abantu bari yo niko kazi nkora. Burya byari bigoye kandi bikagora no kubakinyi kwa muri kwipimisha umunsi wose uva mu buriri ukapimisha COVID. Aho uri ngusubire kubonana n'abantu uve muri kiraje ugende guhura n'abantu ubwo n'ubwa mbere biba rero cyane cyane ku bantu bakomeye cyane bari bakomeye byarabagoye cyane kuko siko byahora kandi no gushikayo byaragoranye mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika kuko babanza kugira amakontrole y'ibyo bya corona. Ibyo rero n'ibintu bitahora biba nagombara bivuge ko byazanye ikintu kitari cyiza mu bakinnyi kandi ku bakinnyi bose ariko cyane cyane mu bantu muri Afurika byarabangoye cyane.
Naho ku byerekeye klima bavuga ko i Tokyo hari hashushe cyane rwose ari igihe abanonotsi abahiganwa bahiganwa hashushe birengeje icyo hari cyo byaba byarahinduye ku banonotsi bamwe bamwe canke mu myiteguro bagira bama bitega ko ibihe bishobora guhinduka ntiriruke mu bihe bamwe bamwe baba bifuza ko bakwirukamwe tasise
urabona nka marato bayijyanye mu kindi gisagara izo ni byiza ariko turiko turaraba nk'imetero 10,000 zarigeme babonye ko na sifa san zamugoye ashitse naho yatsinze abiruka bari barushe bari barushe cyane kubera ubwo bushuhe. Ariko ibyo ni ibintu bimenyerewe mu mahiganwa yo ku isi yose na Olympic usanga biri mu byateguwe n'abamenyereza babo bakintu zose.
Niko bibona Steve nawe
nibyo klima ibijyanye n'ubushuhe biragabanya performance naho hari bamwe bamwe ahubwo babakeneye ubwo bushuhe kugira abashoboye kuronka resita nziza. Ndibaza yuko atacyo byishye cyane kuko nkuravye nka marato twakurikiranye yatumye turara ijoro ryose tutajyamye. Ndibaza yuko byaboneka yuko ubushuhe mu ntango bwari ku rwego rwo hejuru gutangura guhiganwa ubushuhe buri hejuru ya degre celsius 27. Ndibaza yuko hari icyo byagabanije kandi uravye ingene nkujya mu nonotsi w'umunyakenya yabaye wa mbere Eliud Kipchoge. Ndibaza yuko iyo haba hafutse ndibaza yuko yari gushobora gusubira kugerageza gusubira kwiruka ya marato munsi y'amasaha abiri ariko rero urabona ko yagiye kure gatoyi yaho yarageze amasaha abiri n'iminota 8. Ndibaza yuko iyo akaba ubushuhe bwari buhari ndizera yuko yari kugira umwanya nya uri munsi y'uwo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu za Olympique z'i Tokyo zarangiye ku munsi w'Imana urangiye. Twatumiye Tarsis Harerimana muhinga mpanuza jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku bijanye na Olympique gifise icicaro Yaounde muri Cameroun ari muri Canada na Steve Derrick Ndizeye umenyesha amakuru w'inkino yakurikiranye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cya Suède. Tarsis uravye abateguye izo nkino kugene zateguwe naho zateguwe muri ivyo bihe bitari byoroshe cy'ikiza cha COVID-19 ku bijanye na organisation abateguye uburyo bateguye izo nkino mbona byagendeze neza baziteguye neza cyane nta kibazo cabaye ku buryo bashizeho kugira abo banonotsi bashobore guhiganwa mu ma condition ameze neza.
Abayapani kubisanzwe nta kibazo mu byo bateguye byose haba inkino zo kwishyura zose tugiranije na Olympic n'abantu bagiye muri ayo mazez Olympic kugira barabe ingene babitegura. Ni ukuvuga abaho twabagije abakinnyi twabagije abajyanyuma bagiye baherekeje abo bakinnyi barashima ingene byagenze neza kuko badifashemo neza cyane cyane muri iki gihe kidakomeye. Ngira narabonye ibyerekeye gutanguza ibikino byo gutanguza izo nkino no kuziheraheza ibindi bitangaje ku Buyapani kubyerekeye gutegura nta kibazo na kimwe kihari. Ikibazo gusa cyari kihari ni uko hari abantu batari bake bumva b'Abayapani batashaka kwizumuziba ariko bumva zarabaye kandi byari kuba nabi cyane izo nkino zitabaye muri uyu mwaka kuko n'izindi nkino zari zarabaye football yarakinwe iburaya NBA irakinwa nta kuntu rero inkino zo ku isi yose Olympic zitariko
niko ubibona nawe Steve niko ubibona
ku bijyanye na organiz federasiyo izwi cyane twe dukunze gukora mu bijyanye n'ama evenement akomakomeye. Ubuyapani ni igihugu cyubashwe cyane kandi ni igihugu gifise n'imico yihariye cyane yabo. Ibyo rero byarabafashije kugira abagire organisation nziza sefe nibyo mu ntango byari byoroshye kuko nko mwaka uheze hari organisation twariko turakorana yatumye ashika mu gihugu cy'Ubuyapani warabona yuko bageze ku rundi rwego naho bafite n'ubundi muco kugira ubwoba cyane. Ubwa mbere baratinya kubera covid yuko bazokwandura ugasanga benshi baridohoye bemeye kwimuka bakava i Tokyo bakajya kuba mu bindi bisagara bitazobera ko izo nkino za Jeux Olympiques. Ariko kubijyanye no kubibuga kubijyanye n'ahagiye harabera izo nkino hose organisation y'ibijyanye n'ubuhinga y'ibijyanye no kwakira abantu yari imeze neza cyane. Hanyuma ikintu nacyo nabonye bagize rokoro twibaze yuko atayindi organisation n'imwe yari igishikako mu gukoresha uburyo bwinshi bwinshi cyane kubijyanye n'amagara y'abantu ku ma evenement nk'aya y'inkino. Igihugu cy'Ubuyapani cyakoresheje uburyo bwinshi bwinshi cyane burenze kugira bashobore kurinda ingenzi zose zari muri izo nkino za Jeux Olympiques. Ibyo rero ndibaza yuko n'ijambo urongoye ishyamwe mpuzamakungu CEO yari yashyikirije yugara izo nkino yaravuze yuko Ubuyapani ari ubwo gukora inkofe kuko bwarabereze yuko atanga idashoboka no mu gihe kidasanzwe kibiza n'indwara birashoboka hagiyemo kwizera. Ibyo ariko rero ntibitangaje kuko Ubuyapani bwavuze yuko bumaze imyaka cumi bwitegurira zino nkino zaraye zisozerewe kuri uyu w'Imana. Ndizera rero yuko ku bijyanye na organisation n'abantu bo kuri inkofero twizere ko n'abandi bobifatira ko akarorero.
Kuba izo nkino zabaye muri ibyo bidasanzwe kubera ikiza cya covid 19 bavuga ko Ubuyapani bushobora ko bwaronse ubuhombe bw'imiliyaridi 15 z'amadolari kubera atabarorerezi atabaje kuzirorera ndibaza n'ayandi mafaranga bari biteze mu bihe bisanzwe gukura muri izo nkino. Tarsisi ni ubuhombe bunini imiliyaridi 15 z'amadolari birashobora guca inguvu nk'ibindi bihugu byabyumvira kwakira izo nkino byibaza ko hashise ibintu nk'ibyo ibiza nk'ibyo bashobora guhomberamo cyane aho gukuramo inyungu canke naco bizohindura.
Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko abahinga mu byerekeye ubutunzi babikesha mu nkino usanga barabiteguye. Nk'Ubuyapani nk'ubu buhejeje gutunganya izo nkino barazi neza yuko ibi bya korona bivuye mu nzira yuko ibibuga bakoresheje bagize gute bazotuma bakira amahiganwa menshi yo ku isi bagasubira bakaronka ayo mahera. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma muri adufi igihugu cy'Ubuyapani gitunze nta kibazo na nicyo gituma bagitoye ngo gitunganye izo nkino. Ibindi komite international olympique yashoboye kugira byiza cyane nuko ubu basigaye ibihugu biza gutunganya inkino barabibwira hakiri kare. Urabona nk'ubu Los Angeles barazi yuko aribo bazotegura ama Melbourne nabo niyo tari ama inkino zizoba duhejeje inkino za Paris ato Los Angeles hazi nabo niyo tari umva barabyitegurira rero akabitegura hakiri kare. Ubuyapani rero bwashikiwe n'izi ngorane ariko nta kibazo kuko ni igihugu kiba gifite uburyo kikaba gifite n'amakompanyi menshi akomeye komeye yo ku isi. Nibaza ko nta kibazo.
Hari icyatangaje ku bihugu bisanzwe bifise abanonotsi bakomeye muri aya mahiganwa canke ibihugu by'ibihangange ku bijyanye n'abanonotsi twari twiteze niko byabifashemwo ibibanza birimo canke hari icyatangaje?
Ibyo turiko turavuga hariho abantu bitashobotse tugereranyije nka bana tukije muri Afurika tukaraba ibyabaye muri Afurika. Dushobora kuvuga nko nka Afurika y'Epfo yasubiye inyuma cyane cyane muri atletisme. Ariko ikindi nabamenyesha ni uko kiriko kiradutera ubwoba ni uko ubona yuko hariho abakinnyi abanonotsi benshi bo muri Afurika. Ubu twovuga yuko nk'ibihugu by'Ubuholande igihugu tukavuga nka Bubiligi tukavuga nka Canada tukavuga nka mbere na Etats-Unis tubona abantu bava muri Somalia bava muri Sudani bava muri Ethiopia aribo bariko baraserukira ibyo bihugu aha imidari ikomeye komeye muri yatangino abo muri East Africa cyane cyane bari bakomeye. Ibyo rero ni kubiraba kuvuga ko mu minsi izoza aho twakora twizera imidari dushobora kuyibura kuva ku metero mbere 800 naho uvuga ufashe kubwo kubigene kimwuka niyo yasubiye semenya yakaba ava muri gihugu cya Sudani y'Epfo. Biraboneka yuko harimo ingwano iriko iraba yo guteza imbere imbyino mu bihugu bimwe bimwe by'i Buraya, dufashe mbere n'Ubutaliyani, ngira byaribonekeje ko ata macakubiri yabishimikiye ku byerekeye imbyino bakeneye kuronka abakinnyi bakomeye komeye mbere bikosanga ariko araja no kuri za nkino abanyafurika bari bakomeye cyane cyane babona kuri maratoni Kipchoge niyo yabaye uwa mbere gusohoka, twari twamwiteze ariko hake haza abandi nk'iyo Hollande n'Umubiligi. Urumva rero ibyo rero kuvuga ko abanyafurika bari bakwiye kugura ibintu bategura abakinnyi babo.
Nibyo bikora bivuga nko kuri ibi byerekeye uyu mudamu mu Ethiopia kazi yaserukiye u Buholande Sifana Hassan yaronse imidari y'inzahabu ibiri na bronze. Yaronse imidari y'inzahabu ntihenze mu metero 5000, imetero 10,000, hama aronse umudari wa bronze mu imetero 1,500. Nibyo wari kuravuga ko abo banonotsi bose ukiye akarere ka Afrika baserukira ibihugu byo hanze bariko batwara imidari mu bice ma disiplina abanyafurika bohiganywemo mwobandaniza ko
nibyo twariko turavuga yuko ubu nukuvuga n'ubuhinga abantu bose bariko barakorera ko twovugura abona nk'u Buholandi turetse uyo Hasifa hariho na Gaye nawe yarose umudari kuri marato Abdibashir umubirigi kuri marato amatibagiye wa mwigema atika ngo muri Sudani y'Epfo yasubiriye semenye.
Ibyo nariko ndavuga nuko bisa n'ibifiteye ubwoba cyane cyane kuri ubwo buhinga abanyafurika bahorana ku metero zimwe zimwe nko kuri 5,000 gushyika kuri marato, ko dusanga abakinnyi bava muri za Somali bava n'ahandi bari muri bihugu bikomeye kumeye nk'u Buholandi n'Ububirigi mbere na Canada tukibagiye aho muri Sudan tuguze nka tingu yasubiye semenya ku metero 1,800. Ntawe kwibagirwa mbere no kuvuga umutazi wo muri Sudani asimba rukiramenti ava nawe nyine yobanyina we yava muri Sudani. Ni ukuvuga rero ubu ni ubundi buhinga bugezwe ko ntibagitinya aho i Buraya n'ahandi kujya kuri izo metero zo kwibuka cyangwa izo guhiganwa abanyafurika bariko.
Steve, icyo kibazo ukibona gute cy'abo banyafurika birukira ibindi bihugu bagasanga bariko bahiganwa batwara n'ibibanza by'abagumye muri Afurika bagumye baserukira akarere ka Afurika, n'ikihe kibituma, n'ikihe cyo tuma abo banonotsi baguma mu bihugu bavukiyemo akaba arizo baserukira?
Ariko rero ni ikibazo gica kigaruka kuri Afrika ingene itunganya ibintu, kuko na icyo kibazo hari n'abandi twamye tukivugana tugati tuno kuraba neza vuba Afrika irashobora kubura abatete bayiserukira ku rwego rwo hejuru kubera benshi bariko bashima kwirukira biriya bihugu by'i Buraya mbere na hariya muri Aziya za Bahrain hose harimo abanya Ethiopia y'akazi n'abanya Ethiopia. Ariko rero nibaza yuko ikibazo n'ibijyanye na organization ngene ibihugu byo muri Afrika bitunganya ibintu ingene bitunganya abatete, kuko igitangaje muri ibyo byose nuko abo batete bajya kurondera imidari nko muri Jeux Olympique, ariko ugasanga mu kwitegura izo Jeux Olympique nayo mahiganwa akomakomeye bategerezwa kujya muri Afrika za Eldoret n'ahandi kujya kwitegurirayo. Rero ugasanga ahubwo bibateye intege cyane, kuko mu ntango Mofara niwe umwongereza Mofara yamuka muri Somalia niwe yatanguye abikora mu nyuma akajya kumara amezi atandatu muri Ethiopia cyangwa muri Kenya yitegura. Aho rero abanyasomeria batari bake bahavuye bamufatira ko akararo keza batangura kwiruka gushikaho mbere n'ababa mu bihugu biteye imbere nk'impunzi byabakiriye, ugasanga nabo bibateye gukunda atletisme, gukunda ibyo nkino kubera ibyo uwo munonotsi wabo yashyizeko. Ibyo rero ngenda bishyira mu bijyanye na organization ikambere no mu bijyanye n'ubuhinga, kuko wabivuze ikigo Tarsis akorera ndibaza yuko bakwiye kubikorera ko cyane, kuko mu myaka ine cyangwa umunani iri imbere turashobora kuzobura abatleti baserukira Afrika neza, kuko benshi bazoba bahisemo kwirukira biriya bihugu biteye imbere. Hanyuma kandi n'ubushiruka bute crime de competition ndibaza yuko byazwi muri Afrika ingene bimeze, ariko bashyize baturutse hanze iyo biruse bakatwara iyo midari baraziza prime cyangwa udushiruka bute bahabwa ingene tungana ndibaza yuko atawo kwemera kujya kwirukira igihugu wazi yuko natwara umudari w'inzahabu akagakiro wabiha cyangwa bamuha amadolari ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi mu gihe mu bindi bihugu biteye imbere usanga umudari w'inzahabu ugugwa amafaranga ashika n'ibihumbi 100 by'amadolari cyangwa 1,605 ndibaza yuko aho naho gusubira muri Afrika turaba ingene abajejwe inkino bategura izo nkino n'abanonotsi babyo
uretse atletisme ku karere ka Afrika tuze nko mu mupira w'amaguru mubona ibintu byifashe gute tasisuriraza ko byarasubiye inyuma ku byerekeye kera abakiri bato ko nibo baserukira cyane cyane ibihugu bija gukina mu nkino mpuzamakungu Olympic mu mupira w'amaguru
imyaka 1980 umudari w'inzahabu harimo ba Eto n'abandi icyo novuga nuko Nigeria nawe yatwaye umudari wa bronze aho Sydney muri ariko ikintu tubona mu cyane nko mu mupira w'amaguru nuko abo bakinnyi benshi udashobora kubaronka baba bari mu migwi yo hanze Derek yabivuze ariko ikibazo gikomeye cyane cyane muri Afurika yari karabivuga ati nagahembo gato n'ibiki jese ishigikiye kuri ibyo kuko kugira umaze gushikira umudari uri kure umaze gushikira nivo y'ukuronka umudari uba uri kurafashwa n'amasosiyete na yawe ufashwa n'abamanageri uri kuraronka imidari uba ufise uburyo uba ufite amahera ikibazo kihari nabo bakiza abo bakiri bato ubwo rwaruka ushobora gufasha ariko abo bamaze kugera kure baba bafite imigwi bakinira baba bafite amakure bakinira baba bafite abamanageri baba baratunze ushobora gutwara umudari w'inzahabu udafite amahera ibyo ni ibintu bikomeye ni ukuvuga igihugu cyawe kiba cyaragufashe kikagushikana ahantu hama ukatwara imidari nko muri atletisme y'ama grand prix ufite ikibazo rero kiba kihari ninge nicyo gihugu cyokora n'abamanageri bawe kuko abo bakinnyi bamaze kuza uburaya ucubona yuko ibihugu ni nka kujya kwa football umukuru muri Cameroon biragora icyo bita kugera umukinnyi wo hanze akina muri Chelsea akina nkaba eto cyangwa n'abandi birabagoye birabagora no kubazana icyo gihe no muri atletisme nicyo kimwe muri atletisme usanga hari abantu babiri abo bantu babiri n'abazungu muri Kenya ndio baraba ibyo kwiruka mu mabarabara ndio baraba n'ibyo kwiruka mu kibuga hagati abo bantu rero ugasanga biragora gukorana ko bakorana na federation abantu barebe ibya Jeux Olympique nabyumva Jeux Olympique n'amafederasiyo ategeza gukora komite nasiyonali yo igira organization ni ukuvuga rero ikomeye cyane cyane nubwo buhinga bushyira nk'ayo masante nk'ibyo yari ari karavuga hariyo abantu baza bakimenyereza muri Kenya ariko cyangwa urabona nk'ubugande ibyo bagize ubugande ubu ni bwa kabiri muri classement naho Afurika y'epfo yaronse imidari myinshi ariko ni ukuvuga rero nubwo buhinga buraba abanyafurika bakiga nicyo gituma icyo kigo nicyo tugira turabereka tukabaha ibiharuro tukabereka inzira bashobora guca kugira barondere abo batekinisiye bakomeye arahari ingene nabo bogira ibintu bikomeye abantrenera abakoci bakomeye mu bihugu byabo kugira bashobore gukorana nabo bakoci abo hanze umukoci abo hanze aragutwara umukinnyi ntimusubira kuvugana icyo ni ikibazo gikomeye ariko mu bindi bihugu nk'ibyo bya Ethiopia cyangwa ugafata kera by'abarabu wasanga nka directeur technique w'icyo gihugu akorana nabo baho hanze hanyuma akagira icyo abuze ndaguhe nk'akarorero nka Kipchoge mwarahonye ko Kipchoge hariho kompetisiyo atangiza akitegurira ibintu aravuga ati kero nkeneye umudari w'inzahabu acyahe amahiganwa amwe akitegura ariko ibyo rero Eric yavuze hariho abandi bavuga ati ndaheje amahiganwa hagira gute sinzoronka amahera icyo ni ikibazo icyo ni ikibazo nka football urabona ko Brazil ishaka kuronka umudari yarazanye abakinnyi
bakomeye
mu Bufaransa ndi bubishaka
Steve Derrick uhavuga iki wowe nawe kuri icyo kibazo
Olympique ni nkino mu myaka yahera ibihugu byinshi bitashyiramo ingufu nyinshi cyangwa uburyo bwinshi kugira ubutwari idari mu bijyanye n'umupira w'amaguru ibyo rero wasanga Afurika ikigiye iboneraho akanya ahubwo kugerageza kurwana no gutegura imigwi neza kugira batware umudari ariko umuntu arabye ubunye biraboneka yuko byahindutse akari Cote d'Ivoire na Misiri zashoboye gushika mu gice cya quart de finale ndibaza yuko mu bigeme hoho Zambia yatanguye itsindwa ibitsindo 10 ibintu byari bitangaje binababaje cyane ariko rero ndibaza yuko ibijyanye no gutegura hose nibyo bituma urukino ruzime kuko vuba unye namwe ndabiraba mu gihugu cha Kenya ni gihugu cyaje ku mwanya wa mbere mu bihugu byo muri Afrika mu gutwara imidari ariko bavuze ati twebwe ahubwo iyo midari ni mike cyane kuko twari twajyanye abanonotsi benshi no mu nkino nyinshi kandi twari twizeye imidari ariko ntiri twayirose kubwibyo rero izindi nkino zibanze zije ku ruhande dutegure twongere gutegura cyane atletisme ibyo rero nko mu bihugu tuvamwo gicakiri ikibazo gikomeye nko mu Burundi nko mu Rwanda uravye abagiye ukaraba ingene bari biteguye kibaza tiske inkino nka Jeux Olympiques nizo gutegura mu kwezi kumwe nizo gutegura mu mezi atatu cyangwa atandatu mu gihe ibindi bihugu bifata imyaka itatu ine biriko bitegura Jeux Olympiques je ndibaza yuko uyu ari wo mwanya mwiza wo kuraba ibitagenda nizo tumaze igihe dusemerera na cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi mu bisanzwe ibi by'uburyo nari mvuze si uburyo ahanini buze cyangwa bukwiye gushyirwa imbere ahubwo no gushyira integuro nziza no gukundisha inkino abo banonotsi jewe nka karaoke wanjye ndazi yuko ndi kumwe n'uwungurira muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru y'inkino Tarcisse Harerimana je niwe muntu yahundishije inkino za atletisme kuva ngitangura kumumenyesha amakuru kuko niwe mumenyesha amakuru wenyine yashobora kukubwira statistike z'abatlete bose amarokoro bafite nasionali n'ibindi bijyanye nabyo ibyo nanjye byanteye kubikunda ariko ubunye ndababwije ukuri yuko bibabaje no muri federasiyo urashobora kubaza abatete ama performance zabo ukoro zabo tazoba kubwira kuko atazobaza atabyegeranyo bafata ngo bamenye ibyo bakwiye gukora kugira bategure neza ama competition azokurikira ngarutse kuri ibyo kandi byo gutegura cyefite akarero kabi kandi kambabaje nibaze yuko aho nzoborohera akajyo kose nzokagaragaza je narahuye n'abatete b'abarundi baba mu gihugu cy'Ubutaliyani ubuzima babayemo burababaje ingene bagiye bakubwirana niho nivo nasionali o nivo ya Afrika ariko wumva ingene bagiye kandi ugasanga abo bagiye guteza imbere urwo rukino rwa atletisme nibo babifite uruhara mu kubarungika rero nibaza yuko hakwiye Afrika benshi turazi yuko bakunda izo nkino bazizi ariko abo rero benshi ntibashaka kuvuga ntibashaka kurondera uburyo bwo gufasha abo atlete n'iyo migwi kugira bitegure neza ayo mahiganwa ibyo rero nibaza yuko ibyo bidahindutse n'ukuri Afrika irashobora kugenda akagire mu bijyanye n'izo nkino na cyane cyane n'izo twari dufisemo amahirwe menshi yo gutahukana imidari je nabonye muri Kenya ubu nta byo kuhamagarira abantu ngo ingo muje muri competition muje mwihiganwa usanga Eldoret saa 10 y'igitondo saa 11 amabarabara yuzuye abantu bariko bariruka benshi atari birato bambaye kuko bari bariko bategura kazoza kabo muri ugo rukino si umumenyereza si federasiyo itegerezwa kubanza kuza kubwira umu atleti ati itegure witegure iri higanwa bama bariko barategura ibihe byose no muri Ethiopia nuko nyene kubwibyo rero ndibaza yuko iyo umupira w'amaguru nibyo biraboneka yuko abiriko biragenda gose atletisme iri mu nzira kuko urabona yuko n'abatlete bakomeye ubu barose amahirwe birukira ibindi bihugu kuko za Bahrain za Qatar ibihugu bizwi yuko bitanga amafaranga menshi mu gihe umu atlete cyangwa umukinnyi abashoboye ndibaza yuko Afrika dukwiye kwiga
Tarcisse Harerimana ku icyo kibazo ariko aravuga ku buryo bwo gutegura abatlete pari igikorwa gifata igihe umuntu adashobora gutegura umu atlete mu mwanya mutoya ku byerekana karere kacu uribaza ko hariho abatlete bafise uburyo bafise impano mugabo bakeneye ubwo buryo bakeneye kwashigwaho uburyo buhagije bwo kubategura kugira ngo bashobore guhiganwa n'ibihugu bikomeye komeye tuzi nka mu karere ko mu buseko bwa Afrika nka Ethiopia na Kenya babishyizemo ingufu cyane kuva kera
ni ukuvuga yuko ibintu byose bifise uburyo bitegurwa n'ibyo Derek ariko aravuga ikintu gusa twovuga nuko abo bose babigezwe boja hamwe bakaraba aho bageze bakaraba aho bari barashitse bakaraba n'igituma abandi babasize n'ibyo bafise kuko ufasha u Burundi ugafata u Rwanda nicyo kimwe na Ethiopia nicyo kimwe nzo bitarifu vano hariho ahantu ushobora kwimenyereza umwanya wose ushaka nicyo gituma abazungu bava iyo bari bakaza mbere n'abana b'Abayapani byo berika ariko aravuga benshi baraza bakaza muri za Kenya bashobora kuja no muri za Uganda ni nk'uko baza kugira turizmi n'ahantu rero kubyerekeye ishinge rimeze umwuka rimeze ingene abantu bateye imisozi miremire dufise mu Burundi mu Rwanda muri ako karere ni za Somali n'ahandi birerekana yuko kandi nka atletisme ari uburyo buke ushira mu cyo kimwe n'izindi nkino ushobora gushyira mu bakinnyi hanyuma ugatera imbere tatwo tuvuga ikibuze cyane cyane habuze uburyo habuze ugushaka hama hakabuza n'ubuhinga ibyo rero burabinge n'abandi babigenjeje twebwe icyo dukora ni ukuvuga turabaha ibiharuro tukabaha bagaheza bakarondera ababijejwe b'abahinga b'abakoca abantu bigisha administration bashobora kwigisha technique bagaheza bakagira ibyo bigo cyane cyane bakajya mu rwaruka bakajya mu mashuri bari gukora ibintu bya Kenya kera mbere bagitangura batangurira mu mashuri ugasanga na police system police mu gisoda bafite amahiganwa ibyo byose bakabitunganya hama bakagira n'amahiganwa menshi yo hanze ikintu kibabaje nicyo kitubabaje muri Afurika yose nuko usanga abakinnyi bagiye hanze amafederasiyo yabo asa nuko atabakurikirana mbere n'abakoca bo hanze bigisha abo bakinnyi bigaca bibanezereza kuko ntibagira n'ikibaraba cyangwa bakababwira ati umukinnyi uri kuriya naho ariko araronka amahera ariko amagara yiwe si meza ibyo rero ni ukuvuga umukinnyi yavuye mu gihugu agaca guhiganwa mu kindi gihugu aba avuye muri club y'igihugu cyangwa avuye muri federasiyo y'igihugu icyo gihugu gitegerezwa kumukurikirana bagakorana n'abo bakoca bo hanze nicyo gituma ibigirwa muri football bya FIFA n'ahandi nicyo kimwe muri ibyo bita sport de haut niveau ni ukugira rero ugakomeza ikigo cyawe cya federasiyo technique ukayikomeza umudirekiteri tekinike akaba ari umuntu yubashwe ni ukuvuga abadirekiteri tekinike b'iwacu ntibubahwa nabo hanze kandi aribo babahungukira abakinnyi ibyo ni ibintu bikabaho ni ukuvuga rero aho hari ikibazo nicyo gituma n'uyu muntu yagiye hanze federasiyo y'iwe udashobora kumufasha mu bintu bindi ugasanga bibereye muri iyo club ugasanga ariko aragira amahiganwa ye ntuzi n'ingene yagiye federasiyo y'iwe isanga kenshi amafederasiyo muri Afurika ntabazi n'ingene uyu mwatete yagiye naho baba baramwandikiye ugasanga baramwandikiye agiye kuri iyo club umuatete nawe yashika hariya umunonotsi ndiko ndavuga atletisme ariko ndavuga n'ibindi bintu ugasanga nta muntu ashobora kumufasha mu buzima bwiwe kuko hari aho usanga nk'iyo federasiyo y'icyo gihugu idashobora kumufasha kuba itabinzi ingene yashyitse muri icyo gihugu ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ngino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo zarangiye ku munsi w'Imana zari zimaze indwi zibiri ziba abatumire ni Tarcisse Harerimana umuhinga mpanuzi wa jambo mu kigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku vyerekeye Olympique gifise icicari Yaounde muri Cameroon ari muri Canada na Steve Derrick Ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu c'Ubusuwede. Tugaruke kuri ivyo mwako muravuga vy'uburyo buba budahagije abatlete badakurikiranwa bari hanze witegereje Derrick impano ubona mu karere kacu nko mu Burundi no mu Rwanda aho abanonotsi abatlete n'abanonotsi muri rusangi baronkejwe ubwo buryo boshobora guhiganwa bakagera no ku rwego nk'urwa Ethiopia na Kenya ni nka hehe ku bwanyu
je no kuvuga ingene ibintu bitunganywa na gyari babitunganya kuko nk'igihugu cy'u Rwanda ubirabye kiriko kirashiramo uburyo ariko urabe ubwo buryo babutanga gyari uzotegura jeze olympique asigaye ukwezi kumwe hasigaye amezi abiri cyangwa amezi atatu aho no kuraba barafise abahinga kumbure babizi banabikunda kandi baza yuko ibijyanye n'uburyo atari cyo kibazo ahubwo no kuraba no kuraba gyari ibintu babitegura nibande bazotegurwa nibande bazobategura kuko ikibazo kiri nasanze kiri muri ibyo bihugu byacu iski nk'abamenyereza baheruka amahugurwa agera baheruka amaformasiyo yayo icyo ni ikindi kibazo gikomeye iske turafite abantenedoho nibo bashobora uyu munsi kudutegurira umuatlete bakamujyana gushyika mu ngino za jeze olympique agiye gutwara umudari w'inzahabu cyangwa w'ifeza icyo ni ikibazo gikomeye cyo nibaza yuko ikintu cya mbere ni uko sport yojyamo abantu bayizi kandi bayumva abantu banayikunda kuko ubirabye benshi baragwanira bijya bibana kibanza ariko wabasaba umusaruro w'iyo sport wabatwara ni kikabi kibazo. Je nibaza yuko utangura kuba gukundisha na cyane cyane ugwaruka abakiri bato izo nkino hanyuma n'ibyo ntuzohamagara abana cyangwa ugwaruka ngo ruje kwiruka udafite ico uza gusubiza mu nda. Ubwo aho ni wacha hakinira uburyo kuko bajya kwiruka bakeneye ico basubiza za mu nda nta wiruka shonje kuko niyagenda akiruka agasonza ibyo ntazosubiranye. Nibaza yuko kuba politike y'iterambere ya sport nayo iby'uburyo ndibaza yuko ico n'ikindi kibazo ariko n'uburyo bukeye bukenewe ariko ni byiza yuko ibintu bibanza gutunganywa neza kugira turonka tete dushobora kujya mu mahiganwa bagiye kurondera imidari hanyuma bakamenya kandi n'inkino dufisamo ayo mahirwe yo kurungika yo kuserukana mu mahiganwa mpuzamakungu bakaronka imidari bazi barafata sport izo arizo zose ngo bagende nk'abagiye gutembera gusa nibyo hari ikivugo kivuga yuko essentiel do kisike ariko ico kivugo ndibaza yuko kikabereye ku gihugu gitunganijwe neza ahubwo no kurungika abantu babagiye kurondera imidari abandi nabo bakabanza bakabategura neza kugira nabo bazoje mu mahiganwa bagiye biteguye neza kandi bagiye kurondera imidari.
Tafsis igihugu nka Uganda kiriko kiragira intambwe ziboneka kuba cyaronse imidari ne muri rusange n'imidari ibiri y'inzahabu muri iyo midari ine nike Uganda iri kikora nka karere kacu kofatira kwa karorero ko mu bihe by'imbere yaho nta bantu benshi kuva kera yafise nk'umwe cyangwa babiri ariko nike yo bayahinduye kugira ngo itegure abo bantu nose nkuko twari ko turayivuga ku buryo iri kiragize ntambwe
je ndo ndezwe sukumenya ingene ibintu biriko birategurwa ariko nibazoka umugambi watanguye kuva kera kuri Uganda. Ikindi nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza nuko Olympique n'ibindi bintu ubu muri Afrika ni bihugu 28 gusa bimaze gutwara umudari. Iyo abantu bagiye muri Olympique kuvuga ko bashobora kwibaza ko bashobora gutora umudari ariko ikenewe muri Olympique ni ukuronka umwanya mwiza cyane cyane ku bihugu byose byo muri Afurika ukagenda ugashika hamukarushiriza aho warugeze. Icyo nicyo nagomba gusubira mu kindi kandi Olympique gutegura imikino ya Olympique no kuvuga haba harabaye indi mikino agushikana muri Olympique haba harabaye ibyo muri Afrika championnat d'Afrique championnat du monde ibikino bitwasanga muri iyo myaka ine abo bantu bakimwe ayo mahiganwa yose niho baheza bagashika muri izo nkino za Olympique. Ni ukuvuga rero Olympique zitegurwa imyaka ine ariko ubicishije muri ayo makino ni planning waragize. Mu Buganda rero bafashe cyane cyane abakrete benshi ugasanga bagiye hariya hafi ya Kenya Rift Valley abakenya baronka imidari nyinshi bagira rero iyo nteguro cyane cyane muri izo nkino za athletisme barabategura ni umugambi wateguwe ubu ni imyaka ishika nko ku 8 bategura uyu mugambi ibyo nabikwikiranye ndabizi nicyo gituma abo bakiri nabo bakrete usanga ni nk'uko bo bari nk'abakenya bari hamwe ugasanga rero ubu bariko baratwara imyanya y'abakenya n'ibyo rero biriko biraba n'ahandi ubona abasomali bashitse muri ibi bihugu nabo bariko barabategura baca bashyira kuri izo metero nicyo gituma nibyo twari ko turavuga na Derek ni ukuvuga ko igihugu bitarikanuye izo metero zose zizotuze hano cokogwa ni igiki cokogwa ni kugira yuko abatwara Komite National Olympique n'amafederation n'abaatlete boja hamwe. Komite National Olympique irategura imikino ariko siyo iha performance abakinnyi byose bigigwa n'amafederasiyo. Izo federasiyo rero zishobora kugira planning zikavuga ati ok nzatangurira kuri regional competition kuvuga region hama Afrika hanyuma inkino zo muri Afrika championnat du monde ishoboye kuronka abakinnyi baza muri championnat du monde no kuvuga baba bashobora kujya no mu nkino zo ku isi yose Olympique. Ibyo rero numva n'umugambi utegura mu myaka ine ngubu yaba u Rwanda rwaba ari Burundi ubu si noraba Paris noraba Los Angeles nkaba ndiko ndategura bazoja Melbourne ni ukuvuga abana bato nibo dutegurira nibyo biba ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta muntu aza nk'icyaduka atangura mu bato mu bakadezi iki ugasanga arazwi. Ibyo rero n'umugambi utegurwa ufata imyaka myinshi utanguye kugwaruka ariko ikibuze cyane cyane muri Afurika nibyo bita administration sport yarabaye ni management. Ubu hari ibintu dashobora kuvuga dashobora kujamo kuko bigoye. Ni bake abaprezida b'amafederation bo muri Afrika mbere na Confederation Africaine badije bita marketing. Ubu isaya tu ariko arahanwa. Twese twari tuyije. Twari tuzi yuko hari ibintu byabaye nabi muri marketing. Ukuvuga usanga hari ibintu utazi. Ubwo buhinga bwa marketing bwabwige, administration bayige, technique bayige, bagira ibigo bikomeye muri Afrika.
Steve Derrick tugarutse ku bihugu by'ibihangange byama biza mu bibanza bya mbere mu nkino mpuzamakungu Olympic birazwi Amerika, Ubushinwa, Uburusiya. Ariko Amerika ku ruhande rw'abagabo naho banose muri rusange iyo midari myinshi, ku ruhande rw'abagabo mu bijyanye na athletisme, track and field ntibabyifashemo neza, nikiye kitagenze neza. Ku Burusiya naho bwarasubiye inyuma byavuye kuri bya bihano baronga kubera leta yagirizwe ko yafashije abanonotsi gufata ibintu byongereza ingufu.
Cyane igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravye siporo yabo ingene itera imbere n'aho bayitangurira ni hehe, ni muri ya mashuri. Nibyo Tasise yari yavuze, atangure muri rujya rwaruka bajya bari mu mashuri, hanyuma baduge uko baduga, uko evoli wa ukugira performance meza ni kujya no ku rwego rwo hejuru. Nibyo ni uravye Amerika mu bisanzwe no mu nkino zo kunyonyora imitsi. Nibyo twibuke yuko hari abanonotsi babiri basibye, hariho Gatlin hakaba na Coleman ari sisipandi kubera hari ibipimo byerekanye yuko yafatiwe igihano yo kutita ba Jeux Olympique. Abo rero ndibaza yuko iyo bagenda ndibaza yuko twari kuharura ko kubaharura ko n'ibiburiburi umudari w'ingaha muri izo nkino za Jeux Olympique. Abo rero ntibagiye. Hanyuma ikindi nacyo novuga kuri ibyo bihugu bikomakomeye uravye Ubushinwa, niko bwa myaka yose bobo ni umuco wabo kujya mu mahiganwa bagiye, kandi nabo nyene uravye ingene batangura kwitegura nta buryo bahabwa, ariko no kubakundisha izo nkino abakagera bagiye gutwara imidari. Uburusiya bwoko nibyo urabona, Uburusiya ntibwitabye nk'igihugu, ariko uravye abatleti benshi baritabye, abatleti bashyika ku majyana atatu bitabye izo nkino baserukira Komite Nasional Olympique y'Uburusiya. Ndibaza yuko atavuga yuko igihugu kitaserukiwe cyangwa itariserukiwe neza, ariko ndibaza yuko iyo hataba bijya bihano ndibaza yuko Uburusiya bwatwari gushobora kubusanga mu bihugu bitatu bya mbere. Ariko ubu rero urabona ko bwigiwe nyuma gatoya atari kure, kandi urabona ko banatahukanye n'imidari ikenewe. Hanyuma ikindi gihugu nacyo kiriko kiranza cyane, igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu nacyo ni nyine cyaserukiwe cyane, jewe naratangaye nko mu kubona Ubufaransa bwa mbere mu nkino nka judo isanzwe yamuka mu Buyapani, inkino za taekwondo abakobwa bafise amamuko muri Afrika ugasanga nibo bariko baratwara imidari baserukiye Ubufaransa. Ariko ivyo vyose ndibaza nuko ni kwa gutegura ibintu ya management y'izo nkino y'izo sport, hanyuma kandi no gukundisha, kuko no gukundisha inkino aba atlete ndibaza yuko aricyo kibuze ku mugabane wa Afrika. Ngubu birababaje kwani tubuga iby'uburyo mu bihugu byacu abanonotsi bariko bagira kuri turas ku madorari amajana atatu, mu gihe Congo yajanye abatete barenga mirongo ibiri bataronse n'umudari n'umwe, bobo babahaye agashyiru kabute k'ibihumbi bitanu by'amadorari ariko bagumutse barakanga. Nibyo n'ibintu bibabaje cyane. Ni byiza yuko dukundisha abatete bacu izo nkino, ntitubakundishe na cyane cyane amafaranga naho nayo nyine abakenewe. Ariko kumva nk'igihugu nka Congo gikomeye cyane ariko kikabura n'umudari n'umwe, ariko ugasanga n'ubushira kurukabute abakinyi baronse n'induru, hanyuma uyobewe nako tutabivuze cyane. Francine Niyonsaba kuva imbere ya Jeux Olympique yari ntambara hagati ya na Komite National Olympique. Ivyo navyo nyene ndibaza yuko bishobora kugabanya performance z'umunonotsi aba yitabye inkino nk'izo zikomeye, kuko inkino nk'izo si mu maguru gusa, si amagara gusa, no mu mutwe harajamo. Ivyo ndibaza yuko navyo nyene ari byiza yuko bikwiye guhinduka kugira natwe tuzoze
Tarsis Deli karavuze ibyo gutegura abanonotsi abaserukira ibihugu muri izo nkino mpuzamakungu nka Olympic, ko atari ukubategura gusa mu mubiri, ariko n'abategura mu mutwe. Icyo cyari byarabaye ikibazo no mu bava mu bihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibuke ibyashikiye Simone Biles, abantu bari biteze ko yari kutahukana imidari itari mike, na cyane cyane imidari y'inzahabu, akaba yaragize ibibazo byo mu mutwe. Icyo kibazo kiratanguye gukomera sino mu nkino mpuzamakungu Olympique gusa, mu nkino muri rusange. Byarashitse no mu zindi nkino uretse n'inkino Olympique nko muri tennis ku bijyanye na Naomi Osaka. Abantu baratangiye kubona ko icyo kibazo ari kibazo kititaweho cyane bikomeye ku banonotsi, ku ba sportif mu madiscipline atandukanye. Icyo kibazo mubona ababijejwe bazogihagurukira bakagifata nk'ikibazo gikomeye ku banonotsi? Abanonotsi tubabona bari ngaho, tukibaza ko ari abantu bibitangaza ariko bafite ibibazo mu mutwe nk'iby'abantu bose. Icyo kibazo mukibona gute?
Nibyo twariko turavuga. Je sinshaka gusubiramo ingene bategura abakinnyi cyangwa kubabwira ikintu dukwiye kumenya babara amenyeshamakuru cyangwa ari iki. Iyo tuvuze Olympique cyangwa tukavuza gutegura abakinnyi, cyane cyane n'ubushakashatsi biraba birafise abantu babiraba b'abatekinisiye. Ikibabaje jewe ni uko usanga umukinnyi bamusamaza cyangwa nawe nyine atabizi akisamaza, cyangwa ugasanga abakinnyi bo muri Afurika mbere no muri ngaho muri Amerika byarabaye, ugasanga ntibazi amategeko. Burya nta kintu cyiza mu nkino kuko umukinnyi yaba ari umuatleti afite amategeko yiwe, yaba ari umukoci afite amategeko yiwe, yaba ari komite national olympic na federasiyo afite amategeko yiwe. Nta kuntu rero byumvikana iyo umukinnyi usanga afise ibimukoroze nk'ubu ha Simone Biles turazi byamushikiye, ni byinshi byamushikiye, ariko yarubahutse aravuga ati jewe mfise ikintu kimbabaje, ndafise akagwara mfise sinshobora kubanda. Umva yarubahutse arabivuga mu gihe abandi bashobora kubinyegeza ntibavuge ingorane bafise ariko bakayita ku mukoci. Ni ukuvuga rero ibyo ni itegeko rikomeye cyane. Umukinnyi uramutegura kujyavuga abamenyeshamakuru, abakinnyi bose bo muri Amerika bafite ibyo bita umatashe de presse, ntashobora kuvuga ikintu utabanje kumucako. Ndaheza nkamutegura nkamubwira ibyo ashobora kuvuga. Birababaje kubona yuko umukinnyi ashobora kuja en conflit n'umugwi wiwe na federation cyangwa na comité national olympique. Aho ikintu kibabaje ntibibaho. Nukuhanura rero kwa muri ko turiko turahanura kabwo niyo preparation biri muri gutegura umukinnyi, ni prepara uramuprepara mentalement, ukamuprepara n'ingene ashobora gusamazwa n'ibintu cyane cyane ya marezo sosiyo birababaje. Ikintu rero cyashika gikunda gushika n'ubu nari kumwe na mvuga nawe muri Kameruni n'abandi n'amakomite dafite na olympique benshi n'abamenyeshamakuru babazi, ntibaheza komite national olympique zabo cyangwa amafederation ngo babwire ingene championat du monde NBA ingene ikoresha bayigira gute. Ha mugasanga twebwe bamenyeshamakuru turashobora kugira amakosa kuko batigeze badusigurira ingene bimeze. Kinyi nawe yari umukinnyi wa football n'ibindi, ugasanga ashoboye kuvuga avuze ibintu bitajyanye n'ibyo ari kuvuga, amakosa arahari. Ibyo rero nibyo n'ubundi buhinga. Uyo muri Maroc yatsinze izo metero 3000 Simba, ni ukuvuga umukoci we yarambwiye ati kuva ukwezi kose tugiye muri games kuzosubira gukora kuri telefoni ni kurangira communication. Ubwo n'ubundi buhinga yari yiteguye aratsinda abakinnyi. Icyo rero ntugomba kuvuga ni uko hari gutegura abakinnyi, ubu hariho nk'ibindi basigaye bakoresha umukinnyi ariko aritegura byarakozwe ngaho muri Amerika no mu Bwongereza. Noneho agaca bamurungikira message bakamubwira ati mu fiance wiwe yagize isanganya cyangwa yagize ibiki, ubwo nyine bigaca byanga. Ni bintu byinshi. Ubwo buhinga rero muri Afurika, abakoca bo muri Afurika cyane cyane mbere niyo bageze hari usanga bigorana gutwara abakoca abamenyereza bahora babamenyereza buraya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa n'ahandi, kuko amategeko ntabiri kuri we, ugasanga ufite abantu bake bashobora kubaherekeza n'iyo mukoci ashobora guherekeza uwo mukinnyi ategereza gushikayo akiririra n'ikintu bisanzwe kuko afite amahera. Ikintu rero gikenewe ni ugutegura neza ubuhinga bwa none, gutegura abakinnyi ni preparation mentale nk'ibyo byasigasikiye Simone Biles, ni ugutegura umukinnyi kumusamaza cyane cyane ibyo by'amasocial media nk'uko mubivuga, kuba afise watsapu imbere y'uko ashikiriza amajambo akabaza ati novuga iki, hari ibintu byashikiye Simone tutashimye, harimo zerekeye umukoci cyangwa uwamuvura n'ibindi, ibyo byose biraheza bikagira ubuzima bubi mu gutegura abo bakinnyi. Ubu rero ibintu bya communication birakaze cyane mu gutegura abakinnyi, nibyo nagomba gushikaga.
Inkino mpuzamakungu olympique zikurikira zizobera i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'2024, sikure cyane, ni mu myaka itatu. Steve Derrick, ni ikihe ubona akarere ka Afurika n'akarere kacu gukora mu kwitegurira izo nkino zo mu myaka itatu z'i Paris mu Bufaransa, aho bogerageza gukosora ibitagenze neza Afurika ikabyifatamo neza kurushiriza n'akarere kacu?
Twabivuze nivyo vyo guhindura ingene bategura n'abanonotsi n'ama ekipe aja guserukira igihugu imyaka itatu, ndetse si nyinshi ku muntu ku gihugu canke kuri federation ifise objectif canke ifise intumbero yo kurondera imidari. Nibaza yuko batorindira ejo canke batorindira mu mwaka uza nibatangura ubuye. Hari byinshi bitagenze neza, hari byinshi bitakozwe uko byari bikwiye kumera. Hari abanonotsi nko ku Rwanda rw'u Burundi, hari benshi bacyo shobora kugenda, ariko no kugira ngo harababuze amaviza muri jido muri za taekwondo n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ibyo navyo nibakwiye kubyiga. Nibyo mu bindi bihugu harageraho mbere banarondera n'umutima nagacange umuntu ajerwe gutegura ibintu n'ingendo n'iki, ari ku ruhande rwa federasiyo cyangwa rwa seno. Nibaza yuko no mu Burundi cyangwa muri bijya bihugu byacu navyo nyine byo kwigwa, no muri za Kenya umutima naja arahari aho perezida wa seno cyangwa umuperezida wa federasiyo to atacoja kumubaza kubijyanye n'itegurwa ry'ingendo cyangwa izindi kino zo kurondera amaminima. Ariko iwacu nibaza yuko bibaje cyane kubona gushika mu kwa gatanu tutari tuzi abatrete bazoserukira igihugu ikirenze n'ibyo nk'ubu ihimirije inkino z'abamugaye inkino za Jeux Paralympiques. Ariko urabona ko nk'ubu ku bihugu byacu ntawuzi nimba mu bihugu byacu bizoserukirwa, kuko ntibatanga amakuru ku gihe. Ibyo nabyo n'ikindi kibazo gikomeye cyane. Nibaza yuko amafederasiyo cyangwa amakomite nasionale yacu, kuko ajewe kiri mu Burundi ndazi yuko Tarcisse Harerimana nk'uko asanzwe ari umumenyeshamakuru yaradufasha cyane kuronka amakuru ku gihe, kandi yaratwishyura igihe cyose tumuronde. Ariko ubuunye ni ikibazo gikomeye. Urabona yuko na site cyangwa social media ya Comité National Olympique amakuru adatangwa. Icyo na cyonyine nibaze yuko kiri mu byohinduka imbere yuko inkino za Jeux Olympiques z'i Paris zitangura, hanyuma ibindi nabyo bategure kare, hanyuma ndizera yuko bazogenda dushobora kwizera uwundi mudari.
Muri make mu munota nk'umwe, Tarcisse, akajambo ka nyuma uvuga icyo utashoboye gushimikira ko ku bijanye n'ibyo twavuze byose?
Tuvuze ibyo bya Paris, novuga yuko Paris ubu nike isigaye bategura bonyine bafise izo nivo n'abandi bake, ariko icyo nshimikiye ko ni Los Angeles. Kuvuga mu myaka itandatu ibyo bihugu u Rwanda n'u Burundi bashobora gushika ku kintu. Sinavuga ko bazoronka umudari w'inzahabu, ariko bakaronka indanya myiza cyane.
Murakoze cyane. Yari Tarcisse Harerimana, muhinga mpanuzi wa jambo w'ikigo Centre Africain des Etudes Olympiques kigira ubushakashatsi ku byerekeye Olympique, ifise icyicaro yawunze muri Cameroon ari muri Canada, na Steve Derrick Ndizeye, umumenyeshamakuru w'inkino yakurikiraniye hafi inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo ari mu gihugu cy'Ubusweda. Twako tuvuga rero kuri izo nkino z'i Tokyo Olympique zarangiye ku munsi w'Imana urangiye. Ndabashimiye mwese batumire. Murakoze.
Murakoze na Derrick.
We'll be right back. tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manumuja na upendo. Vipindi vya furaha, manumuja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje venshi.
Venshi.
Muri sanga ya konse vienshi.
Vienshi.
Agasaro kaburaga. Kaboneke yevenshi.
Aha. Kaboneke yevenshi. Ejo hisa na yo ya kose vienshi. Dususuru kena muzika ya kose vienshi. Americana. Iwanyu munara. Ejo hisa na yo ya kose vienshi. Tususuru kena muzika ya kose jinshi. Amerikana. Iwanyu munara.
Iwanyu munara. Nasikia